Nzamba
Nzambi rasamirana
Amakuru makuru makuru yaranze inondwe
Turabahaye ikaze mu makuru makuru yaranze inondwe turiko turasozera Amakuru makuru agizwa hanini n'urubanza rwaciriwe abagirizwa iganda kugwa rya President Melchior Ndadaye wonawe yibutswe ku nshuro ya 27 kuwa 21 gitugutu mu makuru kandi yaranze inondwe dusozera amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bararumanije umwaka bapfunzwe turagaruka kutunenge twaranze ifatwa n'urubanza baciriwe
amakuru na Eddie Claude nini nahazwe
ndasubiye kubaha ikaze ndabifuriza n'umunsi w'Imana mwiza mwese aho muherereye abantu 16 bari mu wahoze arongoye Burundi Peter Buyoya bagirizwa kugandagura umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye baraciriwe kuri uyu wa mbere umunyororo wo guherayo n'abacamanza ba Sentare na inyuzwa abandi batatu baciriwe umunyororo wo gufungwa imyaka 20 hamwe n'umwe yejejwe nabo bacamanza ba Sentare na inyuzwa idonido na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo
Abaciri umunyoro wo guherayo bagirizwa kugandagura umukuru w'igihugu guhungabanya umutekano w'igihugu n'ubwicanyi bwakurikiye abo nabo nuwahoze ari umukuru w'igihugu Peter Buyoya Alphonse Marie Kadege yahoze ari icegera cy'umukuru w'igihugu Luc Rukingama Libere bararunyeretse Charles Mukasi na Aster Girukwigomba bahoze bari mu bategetsi b'igihugu abandi ni Celestin Ndayisaba Anisete na Igombeye Gabriel Gunungu Laurent Yonkuru Pascal Simbanduku Juvenal Nzosaba Mamere Sinarizi Alfred Nkunziza Jean Bosco Daradangwa na Gerard Cishahayo bose bari ntwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi abandi batatu baciriwe umunyororo wo gufungwa imyaka 20 bagirizwa kwifatanya n'abagize uruhara mu iganagwa ry'umukuru w'igihugu mu guhungabanya umutekano w'igihugu n'ubwicanyi bwakurikiye abo nabo nuwahoze ari icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Bernard Busokoza Vincent Niyungeko na Ildefonse Mushwabure uwahoze ari icegera cy'umukuru w'igihugu Antoine Nduwayo ni we wenyine yejejwe na Sentare na inyuzwa muri urwo rubanza abo bandi 19 bakazotegerezwa gutanga inishi y'akababaro mu mafaranga y'amarundi arenga miliyaridi 102 abo baciriwe urwo rubanza bagizwa hanini n'ababa hanze y'igihugu bakaba bari bagumye biyaminiza uko urwo rubanza rwariko ruraburanishwa mu kwangirwa n'ubutungane ngo baserukigwe n'abababuranira
Petero Buyoya arahakana urubanza rwamuciriwe na Sentare na inyuzwa kwigandagwa rya President Melchior Ndadaye we yahoze arongoye Burundi mu itangazo yasohoye kuri wa gatatu avuga ko urwo rubanza ari urwa politike kandi ko ruhonyanga amasezerano y'Arusha be n'uburenganzira bwa kiremwa muntu ku bijanye no kuronswa ubutungane uwo yahoze arongoye igihugu ayemeza ko ashobora kunguriza urubanza mu masentare yo mu gihugu canke mpuzamakungu tukibutsa ko Peter Buyoya be n'abagera kuri 15 bari kumwe muri iyo dosiye ya Ndadaye Melchior baciriwe umunyororo wo guherayo abandi batatu bacirwa imyaka 20 y'agasho n'umwe yejejwe urubanza rukaba rwaciwe abagirizwa nka bose batari mu gihugu bakaba bakatiwe kuriha indishi y'akababaro ingana n'imiliyaridi zirenga 100 z'amarundi President Melchior Ndadaye rero kuri wa 21 gitugutu niho yibukwa hakaba hibutswa imyaka 27 iheze agandaguwe ibirori byo kwibuka uwo munsi byatanguriwe n'imisa yasomwe na musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Gervais Banshimi Yubusa aho ni kuri paruwasi Saint Michel muri iyo nkuka y'imisa musenyeri yasavye abatwara igihugu uyu munsi ko bukubitiza agatima membero bakisuzuma bakaraba aho bageze muri demokarasi bafatiye ku ntumbero ya President Ndadaye bon fils Niyongere
kwibuka ku nshuro ya 27 igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye byatanguwe n'imisa yasomewe kuri paruwasi Saint Michel i Bujumbura umuryango w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi b'u Burundi bari bitavye iyo misa musenyeri Gervais Banshimiye Ubusa arongoye diocese nkuru ya Bujumbura yavuze ko iragibo kwibukira kuri Ndadaye ari uko yifuza ko abarundi bose bofatwa kumwe mu gihugu atawandya wangura
ku munsi nk'uyu wo kwibuka incungu ya demokarasi yenicubahiro President Melchior Ndadaye kituremesha nuko twibuka iyi incungu ya demokarasi nk'umuntu yari yitunga ganije neza ubuzima bwiwe akabwerekeza kugufasha igihugu ciwe ngo citunganye neza kandi gitunganirize neza abaco abaco babane mu mahoro kandi abaco bose bashobore gusangira ivyiza vy'igihugu atamwana n'ikinono
mwijambo yashikije mu ngoro ya makoraniro mu Kigobe itariki 10 z'ukwezi kwindwi umwaka w'1993 mu gihe yari imikwa mu mabanga y'umukuru w'igihugu president Ndadaye yari yamenyesheje ko Uburundi bushasha bugiye kuba igihugu kirangwa n'amategeko kandi cubahiriza bose amacakubiri nayo agiye kuranduranwa n'imizi
kubera ko umwe bw'abarundi bwagiye bubangamirwa n'ingendo y'akarenganyo yo gukumirana yo kutubahana tugiye gukosora iyo ngendo mu gushyira imbere mu byo tuzokora byose ubutungane kuri bose mu kwitwararika isabikanwa ry'itunga ry'igihugu ku bantu bose bo mu bwoko bwose bo mu ntara zose mu gushyira imbere ukungana kw'abanyagihugu imbere y'amategeko ntihagire uwitwaza itunga cyangwa amamuko ngo akandamize abandi Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazi na muntu mu bice byose kandi kuri bose guturubika umuntu gutabagaza ubuzima bwiwe cyane kubuzimanganya gufungira abantu busa cyane kubafunga bitajanye n'amategeko kutuba umuntu ngo nuko atifite ibyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'Uburundi bushasha
Musenyeri mukuru Gervaise Banshimiye ubusa arongoye diyoseze nkuru ya Bujumbura yasabye abategetsi baraho kwisuzuma bakarabako mu gihe Ndadaye yozuka muri kino gihe yosanga demokarasi mu Burundi yarateye imbere canke yarasubiye inyuma
kuri uyu munsi mbere idutinye no kwiterera utubazo be no kurondera kutwishura twebwe nyene twibaze tuti mbega nkubu ko turiko turanina haza president Melchior Ndadaye nk'incungu y'u Burundi tukabico twagumije kuri we ari demokrasi bega nk'ubu yogaruka yosanga twaratambutse dushingura akadukeza yosanga twakindiye aho turi nyisekuro canke yo hapasanga yibwira ko twasubiye inyuma nk'ibirenge
inyuma iyo misa yo kwibuka urupfu rwa president Melchior Ndadaye abategetsi batandukanye baciye bagana ku ntatemwa ya president Ndadaye n'abafasha biwe bagandaguriwe rimwe aho bashize ingori z'amashogwe kuri izo ntatemwa baciye kandi bumvirizana ijambo ryo munsi bashikijwe n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye
nzambira samirana
amanama ahamagarira ugwaruka gwimonera kure kugandagura batavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi aguma kogwa mu ntara zitandukanye ku munsi wa gatandatu urongoye ubwo gwaruka mu ntara ya Kirundo mu nama yagirishije imbonera kure zo mu gisagara ca Kirundo yazisavye kwica abo bose batavuga rumwe na CNDD FDD kurikira umwe muri izo mbonera kure yahinduwe ijwi kumvo z'umutekano wiwe akaba yavyiganiye radio Inzamba
Inama ya mbere yabereye mu rupangu kwa abera hisakiye umukuru w'imbonera kure mu ntara ya Kirundo yakoreshejwe n'umukuru w'umutumba asanzwe ari imbonera kure Nkurunziza Elias yababwiye ko ari ugukora ibishoboka byose abatavuga rumwe na leta bakuru bakuru bakabarobanura bose bakabica bakabamara ku buryo bw'uko mu myaka ibiri iri mbere waba ata muntu n'umwe akivuga umugambi utavuga rumwe na leta yaba gihari no muri bato bato baba bagiriyeko mu nama ya kabiri yabereye mu rupangu rw'uwitwa Ubutoyi munsi ya Runema iyo nama yabaye yakoraniyemo imbonerakure ubuze gisagara nyene yagirishije na ahishakiye abere umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Kirundo harimo n'umukuru w'umutumba Nyange Bushada Nkurunziza n'uwo muri Kavogero na cumi Pascal iyo nama nyene yababwira ko ari gukora ibishoboka byose imbonerakure tukakizura tukakwera ku bantu batavuga rumwe na sendere FDD cyane cyane abo muri senere iporona bakabakorera ko cyane nyine bakabica ubu rero bakaba barabahaye n'ibikoni bagendana iby'insinga z'imiyaga nkuru n'ibifera beto ibyo baguma bakidurana mu ijoro abanyagihugu bakabona ko biteye ubwoba ko umwanya n'umwanya intambara ishobora kwaduka
Radio Inzamba yaragerageje kurondera Abel Ahishakiye wanawo kabarongo rwaruka gwimbonera kure mu ntara ya Kirundo kugira ngo agire icyo abivuze ko ariko ntivyakunze Mugisata cyo kumenyesha makuru itariki ya 2022 gitugutu umwaka wa 2019 wabaye umunsi mubi kubamenyesha makuru bane bikinyamakuru iwacu hamwe n'umudereva wabo bari bagiye gutohoza makuru y'intambara zavugwa muri commune Musigati mu ntara ya Bubanza ariko ntibabaye bagishika ku rubuga baciye bahagarikwa n'igipolisi batabwa mu mvuto mu nyuma bacirwa urubanza na sentare y'intara ya Bubanza baciribwa guhanishwa imyaka ibiri n'amezi atandatu n'ihadabu ry'umuriyoni umwe umudereva wabo wewe yavuye yezwa na sentare. Ubwo rubanza rero ngo rwaranzwe n'amahinyu menshi nk'uko byasiguwe n'umushinga w'amanza Lambert Nigarura.
Umenyesha makuru bagihagarikwa bari bagiye gukora umwuga wabo nkuko amategeko abirekura nkuko ibyiza nshingiro bibiri bibarekurira. Mu guhagarikwa rero kubera tacaha babona bashobora kubagereka ko bahavuye bavuga yuko bagomba kubakingira. Aho rero twasanze rwaruruye rwo kugira ngo baronde icaha. Mu mategeko rero ntushobora kubanza guhagarika umuntu nguhama uronde icaha umugereka ko wabanje kumuhagarika. Ingingo ya 97 y'igitabo kigenga imanza z'ivyaha zitohozwa zikongera zikaburanishwa kiramenyesha neza yuko umwidegenzi w'umuntu ari itegeko mu gihe kumuhagarika arivyo bibaho nk'igitangaza babivuga ngo la liberté et la règle de détention et l'exception. Kira noneho n'ingingo ya 39 y'ibizashingiro bya Repubulika y'u Burundi yamenyesha neza yuko ata muntu n'umwe ashobora kwakwa umwidegenzi mu gihe bidatunganijwe n'amategeko. Ingena rero urubanza rwahavuye rugenda ibyo bita fond d'affaire ni uko umushikirizamanza yarakurikirana ku caha cyo guhungabanya umutekano mu gihugu atente arashyuhete intelligence icyaha gikomeye. Ariko bamaze gushyira muri sentare umucamanza yasanze kuba kugenda kuri icyo caha yasize kuronka ibyemezo ibyagirije n'ibimenyetso bikwiye yotuma bakurikirana ku icyaha na cyane cyane ko bari bafatanywe ibikoresho by'umwuga wabo bari kuriwe n'amategeko. Umucamanza wa mbere rero yahavuye ahindura kamere k'icyaha araheza bagiriza kugomba kwifatanya n'abateye igihugu bitagishoboka araheza abacira umunyero. Icyo mwumenya ni uko umucamanza yagize amakosa nivyo ararekuriwe guhindura kamere k'icyaha abantu bakurikiranwa ko mugabo yamaze guhindura kamere k'icyaha ategerezwa guha umwanya abakurikiranwa kuri ico caha ukwiregura bafashijwe n'abashingamanza. Ubu rero umucamanza wa mbere yahavuye abahanisha ico gihano ku caha batigeze babwigwa batigeze biregura ko ivyo navyo murumva yuko ari ibintu binyuranye n'amategeko bituma urubanza agira agaciro. Ikibabaje nuko n'umucamanza w'iyungururizo aho kubona ayo mahinyu aho guhindura urubanza afatiye ko ya mahinyu yahavuye akemeza urubanza rwaciwe n'umucamanza wa mbere muri forme no muri fond n'urubanza rutaba rufite agaciro na cyane cyane yuko bamenyesha makuru bakora umwuga barekuye n'amategeko muri icyo gihe ntibaye no gukurikiranwa bifatiye ku gitabo mpanabyaha ariko barafise itegeko ribagenga.
Amakuru makuru yaranze inondwi tuyarangirize mu gisata cindero aho abarimu n'abandi bakozi bo muri kaminuza y'u Burundi basaba umushikiranganje w'ikiga cya leta gusubira ku ngingo yafashe yo gukuraho amafaranga y'abageze mu zabukuru bakorera muri kaminuza y'u Burundi. Ibi bikaba biri mu itangazo bashize ahabona hari kuri wa kabiri. Ibiri muri iryo tangazo na mugezi wa Chubela Gloria Kintore.
Muri iryo tangazo bashize ahabona kuri uyu wa kabiri abo bagize amasendika ya kaminuza y'u Burundi bariyamirije iyo ngingo y'umushikiranganji w'ubutunzi ibakura ko ivyo bemerewe n'amategeko bakamenyesha ko iyo ngingo yo kubaka agashahara ko mu busaza iza iho nyanga itegeko ry'amafaranga yo mu 2020 eshuri 2021 hamwe n'ayandi mategeko agenga abakozi bose bakora muri kaminuza y'u Burundi. Muri iryo tangazo kandi bakavuga ko umushikiranganje ajeje ikigega cya leta tabasha ise bwo guhagarika itegeko ry'ikigo nka kaminuza y'u Burundi gifite inzego n'ubushikiranganje kibarizwamo. Muri iryo tangazo kandi abo batwara amasendika cyo kimwe n'abakozi bagabisha leta y'u Burundi muri rusangi ku nkurikizi zishobora kwiyerekana hamwe iyo ngingo itokugwaho. Aha bakavuga nk'idindizwa ry'ibikorwa n'imirimo muri kaminuza y'u Burundi gutuma kaminuza y'u Burundi idasubira kuronka abigisha bazobereye nk'ayandi makaminuza ari mu gihugu canke ayari hanze yaco. bakamenyesha kandi ko iyo ngingo ijiteye kubiri n'ingingo y'umukuru w'igihugu yari yemereye abageze muzahukuru mu ijambo yiwe yashikirije kuwa 19 ukwezi kwa gatandatu uno mwaka aho yarahejeje kugenwa mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Abo bakozi bose ba kaminuza y'u Burundi bagasaba uwo mushikiranganje w'ikigega ca leta gukuraho iyo ngingo iteye kubiri n'amategeko vuba bwango, bakamenyesha ko hamwe atovyubahiriza bashobora no guhagarika imirimo yabo. Mukamenya ko haciye hafi ukwezi umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi Dr. Gaspard Banyankimbona yandikiye umushikiranganje wa mbere ya Lengiome Bunyoni yamwereka uko icuka kimeze muri iyo kaminuza y'u Burundi kubera iyo ngingo yo kubakura ko agashara ko mu busaza, aho yamusaba gufata ico kibazo mu minwe kugira ngo agume icuka cheese.
Aniho haciye hagarukira amakuru makuru yaranze inovi mwari kumwe na Edi Claude nini nazwe na Gahwane kuri Radio Nzamba agateka ka.
Amakuru makuru yaranze inondo.